nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa kabiri nigenekezo rya 16 mukakaro umwaka w'2024 musangwe ikaze bakunzi ba radio inzamba gateka kawe murano makuru twabateguriye ayo nayo tukaba tugira tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Ubuyobozi bw'ikinyamakuru Jimbere magazine buri yamiriza ihagarikwa n'ifungwa ry'umumenyesha makuru wacu Pantare wo ntakaruta imana amazi iminsi 3 afungiye mu gasho ka komine Bweru ni mu ntara ya Ruyigi hariya mu Buyogoma ku itegeko rya Mustanteri Diana Nibitanga akaba yamuhoye ko yariko abaza ikibazo ku kiziga cari mu modoka ya Mustanteri mu kigo opebekije rwo guhanurana hagati y'abamenyesha makuru nabo bakabona ko itotezwa riko rikorerwa abamenyesha makuru ricafuza ishusho y'u Burundi. Urunani senare de giriteka ruhurikiyemo abanyepolitike batavuga rumwe na leta y'u Burundi rusaba umukuru w'igihugu nabo bari kumwe mu kurongora igihugu gutanga imihoho kuko ubutegetsi bwiwe bwananiwe gutorera inyishu ibibazo byinshi bihanze u Burundi n'abarundi. Ubwo runani rukaba rishikije inyuma y'umwiherero abarugize bahoramwo biga ku nyishu ibibazo bihanze u Burundi muri kino gihe zotorwa. Ikiziga cy'umuhisi Perezida Petero Buyoya yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi kuri uno wa kabiri cyatahukanywe kugira ngo kize gishinguranwe iteka mu gihugu cy'amavukiro. Petero Buyoya ni nyuma yaho yari yarabaye arashingurwa by'imfatakibanza i Bamako mu gihugu cya Mali inyuma y'urupfu rwiwe rwabereye i Paris mu gihugu cy'u Faransa mu kwezi kwa Kigarama umwaka w'2020. Reka nsubire ndabifurize ikaze mu kanya amakuru twabateguriye mu idonido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umvirizi radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru tugira duhere mu gisata cyo kumenyesha makuru. Haraheze iminsi 3 umumenyesha makuru w'ikinyamakuru Jimbere magazine afungiwe mu gasho ka komine Bweru ni mu ntara ya Ruyigi hariya mu Buyogoma yafashwe ku itegeko rya Mustanteri Diana Nibitanga akaba yamuhoye ko yikabaza ibibazo ku kiziga cyari mu modoka ya Mustanteri kandi cyo gihe nyene abaryango buwo yapfuye bariko babaza icabahekuye. Iyo ngendo ya Mustanteri yatewe ivyatsi n'abatari bake uhereye ku buyobozi bw'ico kinyamakuru Jimbere magazine bwasohoye itangazo aho uvuga ko Pantaleon ntakaruta imana yari akora akazi kiwe bugasaba ko arekugwa vuba na bwango kandi atagisabwe. Ako kamo ni nako kandi gategwa na Innocent Muhozi arongoye ikigo kijejwe guhanurana hagati y'abamenyesha makuru OPB. Kubwiwe ngo itotezwa ariko rikorerwa abamenyesha makuru biciye kuri Pantaleon ntakaruta imana Florian Yangabiye na Sandra Muhoza riracafuza ishusho y'u Burundi. Innocent Muhozi agasaba ko abamenyesha makuru bose bapfunzwe bazira ubusa barekurwa.
Mustanteri wa komine Bweru narekure umumenyesha makuru ntakaruta imana Pantaleon kuko nashobora gufunga umumenyesha makuru abajije umuntu Mustanteri azanye mu modoka muri morgue ku bitaro uyo muntu icyamwishe na cyane cyane ko bene umuntu nabo batazi icyamwishe abaze ati umuntu wacishwe ni iki. Mustanteri rero ntishobora gufata umenyesha makuru aciye akora akazi kiwe agerageje kumenya icyo uyu muntu icyamwishe ngo hari we afatwa n'abapolisi akubagurwe anatabwe mu mvuto. Ibyo bintu birasiga ubwenge naho ibyo mu Burundi byinshi bisiga ubwenge ariko nico bigituma umuntu azarahora. Mustanteri wabwira nari kure Pantaleon ntakaruta imana nk'uko Florian Irangabiye agomba kurekurwa nk'uko Muhoza agomba kurekurwa nawe nyine kuko abo bantu bose bafunzwe ntacyo ariko barazira bazira kuba bagerageza kubaho k'abantu bafise umutwe uri normal abonye ikintu kitumvikana akivuga ati iki kintu cyumvikana kuko umuntu wese niko agomba kumera mu bandi bantu. Leta nishobora kuba inyanduruko buri mwanya buri gihe w'ibitagenda neza w'amakosa w'ubwicanyi w'akarenganyo mu gihugu leta igomba kuba ariyo abayobozi bagomba kuba aribo basubiza ibintu mu buryo batunganya ibintu ku neza yabo barongoye ntibishoboka ko umuntu asigara agera aho abona umuyobozi asigara agera aho abona umupolisi umusirikare akabona umenga agira agirirwe nabi icyo gihugu ni nyabaki umumenyeshamakuru azira kuba yabajije icisha umuntu ahazanye n'umuyobozi muri morgue na bene umuntu batamenyeshejwe icyamwishe ribarekurwe Pantaleon arekurwe Florian arekurwe Muhoza narekurwe kuko ibyo bintu biratera isoni urenze ko bigirira nabi abo bantu ariko barazira ubusa n'igihugu kirongereza guharabisha isura yacu isura y'igihugu kiyonona sababuga amabakorwa n'abakorayo mabi
mu ntara ya Rumonge naho igipolisi cyatanguje amatohoza ku kubagurwa ryakorewe abamenyesha makuru babiri ba radio Izere FM kwa gatandatu mukakaro uno mwaka w'2024 Gaspar ndi kumazambo na Timote ntacho nayigize barakubaguwe mu gihe bariko barakora akazi kabo mu gisagara cha Rumonge abanyesha makuru bari bahejeje kubona umuntu yaboshwe ariko arabirirana ariko ntiborohewe kugurwaruka gw'imbonera kure waciro bakubagura bamaze kwerekana ibibaranga nk'abamenyesha makuru barakekezwa bongera barasunagurwa mu muserege waraho abamenyesha makuru bakabace bitura inyamira mabi igipolisi ngaho mu Rumonge kikaba caciye kirengutsa congera kirumviriza umuhungu umusore hamwe n'urongoye katye gihwanya abose bakaba bakurikiranwa kuba bafashe iya mbere mu kubangamira abamenyesha makuru mu kazi kabo mu gisata cha politike naho ubutegetsi bwa Baristo Ndayishimiye nabo bari kumwe mu kurongora igihugu ngo barakwiye gutanga imyoho hakirikare canke naho inzego z'umutekano hamwe n'ugwaruka bafata ibintu mu minwe kuko ubwo butegetsi bwananiwe gutorera inyishu ibibazo bihanze igihugu n'abarundi ivyo biri mu byashikirijwe mu mwiherero runanise na Red Griteka rurikiyemo abanye politike batavuga rumwe na leta y'u Burundi ubwo runani rukerekana ko abatwara igihugu muri kino gihe cabananiye uravye ubukene butagira izina z'ibyankenerwa buri mu Burundi Onezime Nduwimana umunyamabanga ashingwa bikorwa wa Senare de Griteka akavuga ko akarwi k'abasirikare karongoye igihugu karengewe n'ibibazo by'igihugu ari naco gituma umukuru w'igihugu yama yidoga iminsi yose atanyishu atanga tumutege yome
u Burundi ni igihugu cahombye abavuga ngo igihugu ntigihomba baratira gashamba arabaze baraba u Burundi aha abantu batakigereye bakira nayo bamira nta gasukari nta gitoro nta mazi nta kazi nta matara bose baridoga mbere gushikaho naho umukuru w'igihugu wenyine yidoga ngo abo bakorana nibo bamuriye ivyo bisigura ko abatwari igihugu cabananiye bene umurango babona abatwenga bitwengera abagerageje gutura inyishu zose kugira ngo igihugu barabe kucuka ugorora biciye mu biganiro hagati y'abarundi eka mbere hari n'abashatse kugira ngo barabe kuvyokoro habaritwara u Burundi buratsindwa sentare y'akarere iracurubanza kugira ngo ibyabaye mu 2015 bihinduke umugani maze abantu begerane batangure kubona kurabira hamwe uko vyogenda bahambe agafuni kinzig se ne defite de nakagwe kayo kabasirikare karavyanze kuko kuribo kuganira cyane kwicarana n'abandi bisigura gutakaza ubutegetsi aho gufata inzira rero yo gutora inyishu z'ibibazo bace bavuga batereka byose tuvyikorere bintu babantu bose gucuruza nibo gukora ibikorwa bya leta nibo kugura imiti no kuvura nibo gucuruza ibiribwa nibo gucuruza inzahabu n'ibitoro nibo ibyo rero bica bibajegeza bikabananira kugeza naho bonyine batangura gutyoza na batana kumwe kumwe eraba nawe gushika naho n'ivyamabanki babyinjiramwo niba nkuru y'igihugu bagava bayihindura igisata kimwe mu bisata byo mu biro by'umukuru w'igihugu atahandi biba ku isi akagwe k'abasirikare rero kariye igihugu ubu kararengewe nikagishoboye gutunganya iby'igihugu nabo bashize mu mabanga bashiraho abatacu babishoboye kugira ngo bumvirize bakore atacu bashikiriza cici yumvira nacyo gitugumirwa mumva batana ku imyikomo uhereye ku mukuru w'igihugu n'umushikiranganje we wa mbere unuvuze ngo ndafashe ibintu mu minwe akaruhira kwidoga gusa nta nyishu rero bafitiye ibibazo byarabarenze kandi ntarundi rukiza abarundi bashobora kubitega ko na gatoya abo batwara bunyene bategerezwa gutanga imihoho vuba bwango canka abanyagihugu bakabirukanira kubirukana rero bashobora gukorwa n'abasirikare bakuvuga inzego z'umutekano z'u Burundi ugwaruka kwihaye amabarabara washaka mbere wumvirije na bamwe bamwe mu batwara n'abanyene baravyipfuza barabona ko vyabananiye abadashaka gusa kuva kwizima nabo bagiye baterekwa mu mabanga badashomboye ari nabo bataye mu kagico gihugu ariko rero bateza kugenda atamara sasesetse amaraso amaze guseseka mu Burundi ni menshi kandi birashoboka kuko nabonye nuko ndabumva bamwe bamwe uwo baturu uwo muzigo w'igihugu boba batombeye kuko bararemerewe nimubone hari habidadira no kwihagarara ko gusa agatima gusa ubundi ho bobona barasubije mu mahoro atankomanze bo kwiruhutsa.
Inzamba Radio Inzamba gateka kawe amakuru twateguriye turabandaniriza mu gisata kimibano ikiziga cha Petre Buyoya yahoze arongoye Uburundi kuri no wa kabiri niyo catahukanwa kugira kiziga gishinguranwe iteka mu gihugu camwibarutse ni nyuma ya ubutegetsi bwa Gitega butangira uruhusha rwo gutahana ico kiziga inyuma y'urupfu rwabereye ipari mu gihugu cy'Ubufaransa mu kwezi kwa Kigali mu mwaka w'2020 Petre Buyoya yari yabaye arashingurwa kinyifata kibanza ibamako mu gihugu cha Mali iki inkuru tuyibaze Josephine Jones Nkunzima
uruhusha rwo gutahukana ikiziga cyo muhisi Petero Buyo yahoze ari mukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo gwatanzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye wenyine inyuma yaho umuryango w'ubu bisabiye akatari gake ico kiziga kimaze gushika bitekanijwe ko kica kijanwa muri komine y'amavukiro yiwe ya Rutovu mu ntara ya Bururi ari nahazoshinguranwa iteka n'umuryango ejo aho bukera kuwa gatatu igenekezo rya 17 imyandagaro inyuma y'urupfu rw'ipari mu Faransa mu kwezi kw'12 umwaka w'2020 umuryango wiwe byari byabaye ngombwa kubura mushingura mu gihugu cya Mali igihugu mbere yakunda kuvuga ko igihugu ciwe cya kabiri igihugu yaranguriyemo amabanga menshi mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika muri ico gihe imigenderanire hagati yiwe n'ubutegetsi bw'Igitega yari itanguye kuba nabi kuko ubwo butegetsi bwaheruka kumucira umunyororo wo guherayo umwagiriza ko yagize uruhara mu igandagurwa rya Melchior Ndadaye yishwe igenekezo rya 21 ukwezi kw'icumi umwaka w'1993 ariko Petero Buyoya wewe yamariko ariyamiriza ibyo yagirizwa avuga ko ataruhara na rumwe afise muri ubwo bwicanyi bwatumye igihugu kija mu njyana zamaze imyaka irenga 10 yakurikiye tubibutse ko muhisi Petero Buyo yarongoye igihugu cy'u Burundi inshuro zibiri kuva mu 1987 gushika mu 1993 no kuva mu 1996 gushika mu 2003.
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye ameza 5 niyo yonyine asigaye kugira ngo ikiringo cahawe impunzi z'abarundi ziba mu gihugu cya Tanzania ngo zizobe zatahutse ugushaka kwabo byibutswa na Siensa Manjenje arongoye ikambi y'impunzi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania akaba yivuze kuwa gatanu w'indwi iheze hari kwigenekerezo rya 12 z'uko kwezi kw'indwi aho we n'ubuserukira HCR bari baramutse bagendera amazone abiri y'iyo kambi abategetsi bamenyesheje ko butazo barataha azibonera ko bona ikibazo kizokoreshwa kugira ngo barabe abakeneye koko ubuhungiro bizokorwa na leta ya Tanzania gusa HCR irorera teki inkuru tuyibaze Olivia Gakim.
Aba bategetsi bo mu gihugu cya Tanzania bahimiriza impunzi gutaha bavuga ko hasigaye amezi 5 gusa kugira ngo babe bashyitsemo neza bagafata ingingo yo gutaha bikigendeka kandi bakironswa imfashanyo ahandi ho ngo bazohuriramo ingana ingebye
ni wakati huu sasa wa miezi
koresha ubwe guhitemo neza muri aya mezi 5 asigaye ni wiyandikisha n'umuryango wawe muhunguke mu gihungurwa mu bantu no mucubahiro kandi bagitanga imfashanyo igizwe n'amahera ibikoresho hamwe n'ibindi byankenego
chakula chumvi.
Ikindi bavuga ngo nuko mu gihe bazaba bariko barabaza impunzi catumye bahunga niki batuma kudahunguka ngo bizokorwa na leta ya Tanzania gusa atawunda birimwo gisata cawo ni kijeje impunzi ngo kizoba ari nk'indorerezi gusa
maujiano yale yatafanywa
ibibazo bizokoreshwa na leta yunze ubumwe na Tanzania gusa HCR bazoba bicaye hajya gusa nk'abarorerezi nta uzobabaza kandi nta burenganzira bazoba bafite bwo kubaza leta yonyine izokoresha ibibazo none wowe wicaye ngaho ukora iki
unategemea nini
Tubibutse ko impunzi z'abarundi ziri muri ico gihugu zahawe isango ntarengwa y'itariki 31 Kigarama no mwaka kutazobarataha azibonera ko aba nabandi bakibaza igituma impunzi z'abarundi arizo zonyine ziburabuzwa mu gihe iziva mu bindi bihugu umutekano wazo ari wose
Olivier Gakima nawe nyene tumukengurukire ni no kuri iyo nkuru ivugwa mu gisata c'impunzi duciye dusozerera ko amakuru twariko turabashikiriza kuri uno wa kabiri reka nshimire mwe mwese mwari muduteze yompi nshimire n'abagenzi banje bamfashije kuyegeranya Bonfise Niyongere nariko ndabashikiriza ndabifurize kuruhanirwa mu byanyu no mu banyu nkaba ndababwira nti na gahwana